iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. No musi ni tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM umurongo w'104 n'ibice bitatu, canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Umunsi wa gatanu dusanzwe tuganira ubuzima bw'abakenyezi canke abigeme muri studio gatanu muri kumwe na Aurélien Itangishaka. Turibaza duti mbega ibibazo abarundi baba muri Amerika bahura navyo mu buzima bwa misi yose bagakenera bene wabo mu kubafasha kubikemura ni nk'ibihe. Ivyo tugiye kuganira na Madame Alphonsine Ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mu ishyirahamwe rishasha ry'abarundi BDUSA. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro canke impanuro mu kiganiro muri sanga co muri aka kanya. Turi kuri WhatsApp numero ni yayindi nyene 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Mugume ku maradio yanyu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Aurélien Itangishaka. Ishirahamwe rigamije guhuza abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika BDUSA ku ncuro ya mbere kuva rivuka ririko riratunganya amatora y'indongozi zaryo. Ayo matora yatanguye ejo ku munsi wa 4 tariki 27 z'uku kwezi akazorangira ku wa gatandatu n'ejo ku wa gatandatu tariki 29 z'uku kwezi kwa gatandatu nyine. Mu bariko baritoza kuba indongozi zaryo harimo abakenyezi babiri Alphonsine Ndayikengurukiye ariko aritoza ku mu kibanza cy'umuhanuzi hamwe na Emerine Gahimbare yitoza mu kibanza cy'umunyamabanga. Mu kiganiro muri isanga twatumiye abo bakenyezi batwiganire ibyifuzo n'imigambi yabo bifuza kurangura muri iryo shirahamwe rishasha, ariko nitwashoboye kuronka Madame Emerine Gahimbare. Tugiye gushimika ikiganiro cyacu ku bibazo abarundi baba muri Amerika bahura navyo mu buzima bwa misi yose ni mu gihe Madame Alphonsine Ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi muri BDUSA. Niwe turi kumwe uno munsi. Kazi rero mushikirize ibibazo ibyiyumviro canke impanuro mu kiganiro muri sanga. Reka ndabibutse nimero muhamagara ko mutwakure turabahamagara mushikirize ibyo byiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Iyo ni WhatsApp yacu mushobora guhamagara ko mugadushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Murashobora no kwandika no kuri rubuga rwacu rwa Facebook ivyumviro byanyu. Ni mutashobora gucamwo mu mirongo ya telefone abantu ni benshi cyane rimwe na rimwe baduhamagara, ariko no kuri Facebook turayiraba turi muri studio turashobora gushikiriza ibibazo byanyu. Reka twakire umutumire wacu tutarize kurandira Madame Alphonsine Ndayikengurukiye. Ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze. Ndabaramukije.
Ego. Muraho neza ngaho muri leta ya Minnesota mubamwe. Ni byiza cyane. Madame Alphonsine, duhereye kuburiwe Madame Alphonsine Ndayikengurukiye muri make ninde?
Nitwa Alphonsine Niyonkuru. Ndumudamu, ndumurundikazi, ndubatse, mfite abana cumi kwa adoption.
Mhm.
Hanyuma nkaba nkorera muri Minnesota nkaba kitishira hamwe gitwa Maranatha.
Mhm.
Kazi iyo shira hamwe rikaba rikora ibikorwa byinshi rikorera nga muri America no mu Burundi.
Mm-hmm.
Kandi hose rigakora genewe n'amategeko y'ibihugu.
Mhm.
Rero igikorwa nyamukuru nkoraga muri America ni kuvuga ubutumwa.
Mm-hmm.
No gusengera abagwaye cyangwa abantu bafite ibibazo hamwe no kugira counseling.
Mm-hmm.
Mugabo mu Burundi turabikora twavuga ubutumwa mugabo hanini dufasha abagore bibungenze bamwe bagwaye ibyo bita indwara zo mu kigo cyangwa abagwaye indwara zo gusenya babyaye n'abana bavukanye ibibazo.
Mm-hmm.
Kugeza mu rwego rw'abana bose bari abana tuvuge abitwa abana.
Mm-hmm.
Bana bana ho mikora abafa kazi ibintu nk'ibyo. Mm-hmm. Ibyo dukorera mu Burundi.
Ndumva ko mukora ibikorwa byinshi cyane, nikumbure ni nayo mpamvu muriko murifuza kubandanya ibikorwa byanyu byo gufasha muri iri shyirahamwe rishasha BDUSA. BDUSA ni ishyirahamwe rimeze rite? Nubwo twumva ari rishasha, utubwira muri make iryo shyirahamwe imigambi yaryo ni iyi?
Murakoze cyane. BDUSA ni ishyirahamwe muri rusange rishaka gushyira hamwe Abarundi kugira ngo tunywane, dukundane, tuvuge rumwe. Icya kabiri ni ishyirahamwe rishaka ko twebwe Abarundi tuba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dushyira ingufu hamwe mu bikorwa bya misi yose. Icya gatatu tumenyekanishe igihugu cyacu, kuko igihugu cyacu ni kizwi. Ndabyo ngenda cyandabona by'ukuri ko Uburundi butazwi. Muri rusange rero twifuza ko Abarundi tuba hamwe mu bikorwa by'urukundo, tukaba bamwe. Icya kabiri tugashyira ingufu hamwe kugira ngo tugire icyo twimariye, kuko twararaze dusanga muri iki gihugu hari ayandi makominote y'abanyamahanga ageze mu rwego rwo hejuru, kuko bashyize ingufu hamwe bakongera bagakundana, bigaca bituma n'igihugu cyabo kimenyekana n'ururimi rwabo rumenyekana. Akarorero murabona muri Amerika hari indimi nyinshi, mugabo iyo ugiye mu mabiro amwamwe hari igihe usanga hari n'indimi ukavuga none nk'uru rurimi rwacokeyemo gute.
Mm-hmm.
Kugira ngo bakubwire ngo nimba ushaka kuvuga uru rurimi cyonda 60 tuca dusanga nuko bishyize hamwe baragira inguvu, bagira kominoti ikomeye, bituma bamenyekana n'igihugu cya Amerika kikabamenya. Rero bigaca bituma n'ururimi rwabo muri icyo gihugu tumenyekana rukaronka abasobanuzi.
Birumvikana ni ibikorwa byinshi byiza. None duhereye kuri ibyo nyine muvuze, hari ibintu bitandukanye byinshi abantu bacamwe baje muri iki gihugu cya Amerika. Ni igihugu kinini cyane gifite system novuga itandukanye cyane kumbure no mu Burundi no mu Rwanda. Ubuzima muri Amerika ugerageje kubusigurira Abarundi cyangwa Abanyarwanda muri make, ubusigura ko bumeze gute? Abantu bakenera iki bashitse muri iki gihugu? Bisaba ko Abarundi bene wabo basanzwe baba hano bamaze imyaka myinshi bo bibafashamo ni nk'ibi?
Murakoze cyane. Jewe ubundi kubera igikorwa mfite cyo kuvuga ubutumwa no gusengera abantu na counseling nasanze izi bibazo byinshi cyane Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani ndetse Abanyafurika bose nabo muri Europe. Nicyo kimwe ibibazo bagenda bahura nabyo muri rusange jewe ndabizi.
Mm.
Mugabo akarorero ku bantu batazi Icyongereza, ikibazo cya mbere bakunda guhura nacyo ni ikibazo cy'amakete. Iyo ushyitse ukagirirwa ibakwe Leta ikagufasha, hari amakete barungika ugasanga abantu batabitahura, ayo makete barayata nibaza kuyasomesha, ugasanga ubufasha Leta yabafasha irabukufye bo ntabyo bazi, birukanze mu nyuma byaramaze gukupfa. Hanyuma ugasanga n'amakete barungikiwe ntibigeze biyumvira kujya kuyasomesha, barabakatiye fusesi, barabakatiye mediko. Urumva rero mugabo iyo bagira ibibakwe bakaronka abantu babaserukira bakavuga ko atacyongereza bazi, hari igihe babibasubiza nk'ukwezi kumwe kurenganye, ubundi hari igihe babisubiza mu mezi ane. Urumva icyo kibazo kirakunda kuremera abantu cyane. Akarorero twebwe muri state tubamo, iyo tumenya abantu bashasha nicyo kintu cya mbere tubabwira, nimuta makete zana tubarabire, nimba ari ibibazo tubishugire tubafashe, ni muyate ikibazo cha kabiri nabantu bashika muri Amerika wewe gatombora agasanga arafite abamusobanurira makese abaja kumusobanurira yagiye kukotsi hose usanga batisa basobanuye rero maze kuronga izo food stamps
Food stamp tugerageje gusigurira nago ciriyemo madame food stamp abatabizi ni karita canke impapuro zigufasha kugufashishwa imfungurwa n'ibindi bya misi yose
ya murakoze food stamp no kuvuga baguha ibyo kurya iyo utarakora bakaguha namakati yo kubasha kugura ibitagurwa ikarata y'ibyo kurya nico rero bagaca babikupa rero ikindi rero kigira kabiri abantu bakunda guhura nacyo nicyo kibazo amaze kuronka izo mfungurwa akabona arose ayo makazi nasubira kwibuka ko ejo bishobora guhera aho kucumega ati aragiye mu ijuru biraheze noneho agatatangura kwifata uko atahora yifata murazinga akarorero abantu benshi mu kuronka amapisa barasenga cyane reka n'abari mu buhungiro barasenga bazara basenzi b'imbere mugabo ibyo bintu bibakorokeye mu minwe zisenga batabona ko bagiye mu ijuru bimutse byaheze rero batata batangura guhura n'ibibazo by'imibereho ugasanga batangiye kunywa inzoga batazinywa bakaboregwa ugasanga batwaye imiduga baborewe ugasanga batanguye kurwana mu nyuma bakikwegera kuja mu mvuto
rero murabafasha rero aho iyo bafashwe mu mvuto kumbure polisi bikeneye kuvugana n'abantu bavuga uru rurimi rwabo nkuko babivuze
uko jewe igikorwa nkora nyamukuru nkunda kumenya cyane abantu bashizwe mu mvuto bageze mu rwego rukomeye rwo gushobora gusubizwa iwabo niho abatrizoniye kenshi bamamagara sinzi nyine baronke nimero yanjye barampamagara mu mihingo yose cyangwa abiwabo ugasanga baravuze ngo hamagara uyu muntu hamagara uyu muntu icya mbere ndabafasha ni ukubumviriza nkamenya ikibazo cyafunze uwo muntu nkacamenya ingene ndabahanura bivanye n'ikibazo cyamufunze icya kabiri nkabasengera iyo bari hanze abiwabo nkabigisha ingene boheba abaroya ba free bakarondera abaroya b'amafaranga bagakuma baterereza kugira ngo bashinge urubanza nk'umugore akarorera se abana umugabo wiwe ntibamujabukane nkaca ndamubwira ni rero shyira abana imbere gutya na gutya muri kese yawe kugira ngo leta ibyumve ko abo bana utobarera wenyine mugabo ufite umuroya atari uwaguze kuko igituma ndababwira gutyo muri kanyinshi nasanze abaroya ba free bono ni manza barashyiramo ibindi bintu hari igihe baca bashyiramo urukoba ngo ni umwirabure icya kabiri abasobanuzi baronona imanza ugasanga mu gishingo cyo kugusobanurira ibyo wavuze ahubwo barakurega wewe ukicara uzi ngo ufite umuroya ufite umusobanuzi kuko ibyo bariko baravuga ntabyuzi ugashyitse ukugeze muri gafata ya nyuma ati uzogenda ku munsi wa kangahe rero ngerageza gufata imiryango nongera ndayihanura nuko biri kose ntidukwiriye gutakaranga no kwibagira iyo twavuye tugerageze aha turi kuko Imana yatuzanye kurondera ntiyatuzanye gupfa nabi yatuzanye ngo turondere kandi ibyo turondera nibisubira inyuma gufasha imiryango yacu natwebwe nyine kuko benshi basaza basubira iwabo
kuri icyo nyine uvuze gihambaye cyane ahubwo cerekeye akaranga murafasha ingo n'imiryango kintu cerekeye ibibazo bacamo ni nk'ibi iyo bashitse ino iyo miryango irahinduka nayo nyene ko abantu kubwabo bahinduka iyo miryango yoba itakaranga canke no kugwaruka abana bato nabo nyene murabafasha ibijanye n'imico kama barayigumya bigenda gute
murakoze cyane icyo nico gikorwa nkora n'isi yose no kuvuga imiryango ihageze kenshi ingorane zikunda kuva ku bashingantare umushingantare ava muri Afrika afite ugukara afite gukubita umugore rero afite aha ingingo ntakubita we akabibandanya akabibandanya hakageraho umugore ashishwa nawe agaca avuga ati kena bye mu gihugu giterera hejuru umugore reka nanze nje hejuru umugore amaze kujya hejuru akaba umusazi kenshi umugabo acayururuka nibyo bibazo nkunda kujya acayururuka akifuza icyo tururuza umugore ngo asubire hasi bimaze kurenga inkombe rero akaranga baragata cyane mugabo ndashima Imana abonekereye abadamu tukavugana n'abashingantare nkabereka kwita igihugu uko uko biri kose imicihinduka iyo twahageze benshi cyane barabyumva nkamwere ku mugabo ko ategerezwa gukunda umugore kugira babane neza bubahane nabo mwubahe nk'umushinga nawe atabana n'umutima mubi kubera irigora kubitwa minsi yose kenshi barabyumva iyo abana n'ababyeyi ababyeyi batukana abana bumva ababyeyi bahemera abana ibintu biteye isoni ugasanga yaborewe avuye mu cyumba rumushinga nawe aje gukubita umugore muri saro kakayitume karakorotse ari uko Imana yamubyaye ari mu bana ari fatuka umubana bagaca basara umubyeyi yavuze ati mwebwe ceceka ntacyo mufite mutubwira kuko nimwe mwadusarishije mubyeyi ugasanga abana banyibiya yuramutwe batanguye kwa ishuri se yavuga akagikofi ngumi nyina yavuga akagikofi ngumi ugasanga byarabaye bibi mugabe intango n'ababyeyi bononya abana Jewele diyo ndabigisha ngerageza kubagira ingene abana twabazanye kugira basobe ibihangange bige babibikomangoma nabo iyo bagiye bapfa nibasubirayo ati baronke ubuzi bwiza kuko bize neza hari igihe bishika umuntu akarambirwa sinzitahiye mugabo atahasize diplome none niyaba umubandi n'ubundi bamushuburira iburundi burundi nabo ntibatunga ababandi murabizi nabone baja mu munyororo
birumvikana ko imico ari ikintu gikomeye iyo ugitaye bikomera bikagorana none nko mu bijanye tumva ko ibiba bibi ni byinshi cyane kandi kubera yuko nkuko wabivuze abantu badafise uburyo bwinshi cyane iyo bavuye bashitse ngaha bakabona umengo bagishitse mu ijuru ariko kandi hariho n'abashika muri Amerika ubuzima bukagenda neza bagatera imbere nkamwe mugashobora no gufasha mu gihugu c'amavuko bimwe muri mu bintu byiza muri ko murafasha ababemereye ababakundiye
tukwiye kuba umwe baravuga bati naho tutoshira ibintu byo kugira ngo twiteze imbere ariko abarundi tukabona ko turi ko tuvuga rumwe Imana yobikwaye tumeze nk'abantu nk'ingabo zitagira umutware kuko abarundi bamusanga bavuga wowe uri uwo kwande wowe ukomoka he intara yanyu tugasanga nibyo byatuboshye kwanza wowe uri igiki wize ugasanga rero bamwe abantu baba baje biviriye mu nkambi ugasanga bamwe barabakumiruka nengasa abantu rero iki kintu twazanye cyatumye abantu bavuga ati nimba twogira ubumwe abarundi tukabumwe kumbure n'ingorane twagiye ducamo ni nyinshi zoheba zikava mu nda kuko twebwe turi muri Amerika turi benshi nitwake muri ikibazo cyo kuba hamwe tukavuga rumwe tukabumwe tuzosubira iwacu guhindura abarundi twasizeyo kugira ngo nabo bahinduke abo byanze ko bahinduka twaragerageje kubaha akarorero tuti ibikorwa turiko turabafasha ni byinshi nk'akarorero jewe ndabafasha ndumwe ubu dushobora kubafasha turi benshi kandi tukigisha abo bana baza barataye umurongo tukigisha nabo babyeyi bataye umurongo kuko ingo zirameneka cyane iyo umugore amaze gushavura n'abacicaye mu rugo acabona ko kwigenga ari byo bimutabara uyu abasohotse mu rugo umugabo nawe iyo amaze kuba igihumbu kesha bwatuma umugore nankwiriye nawe atasohoka mu rugo akajya kurondera abandi bigatuma abana rero babura ingene bashobora kuregwa rero ibyo nibyo turi ko turabigisha byatumye baza tugashyira hamwe ikindi kintu cya kabiri icyo gushyira ingufu hamwe abarundi bose iyo bari mu masesi yose barabona izindi kominote mu rwego zigeze ko kuko bashyize ingufu hamwe twagiye mu gihugu cyiza iyo uronse atanu wagomba gukoresha 15 ukabereka ingene mwagiye hamwe mukeneye igikorwa cya 15 namwe mufite 5 hari igihe babagira ngo genda murondera yandi 3 abo 8 tubaterereze niko izindi kominote zateye imbere rero ibyo twarabiboreretse bose muri seti barimwo bavuga bati nibyo ikindi kintu dusobanura genda basobanurira akarorero muri Minnesota dufite abasomali binjiye muri iki gihugu bize ururimi rw'ikorowani na nibigize ba abc twe twiga se iwacu tuziga mu Kirundi nizo nyine zinduka gato mu Gifaransa nizo nyine zinduka gato mu Cyongereza niyo turi mu ishuri urabona ko ubadomina kuko wewe urabitahura kubarusha ubwo barashize ingufu hamwe kandi muzi ko muri Somali hari intambara barashize ingufu hamwe bariya bariko baragwana bose abagiriwe bakwe kuza hano ubu bageze mu rwego rukomeye cyane muri Minnesota ubaraze uri umurundi n'ukurugira ishari uti kubera iki tweho tutogira community muri rusange n'ibyo twagiye tubereka ukumva umwavuze ngo nanjye iwacaga aribo bateye imbere natwe iyi community niteye imbere bakababona ko twishima ingufu hamwe icya gatatu ni ukuba uburundi butanzwe ni ukuri muri iki gihugu uburundi ntibusinanze akarorero ku ishuri natanguriye ko kujya kwiga nasanze hari amazira akomeye icyongereza kiniga ntazi n'uko kivuga ubwo ndasanze nakubaza umwigisha ni aya mazira ko ni biki arambwira ngo n'abanyeshuri bigaha nino ni ndi burundi birihe ngo uvi burundi ntegome akanwara kuri karte burazi ko uburundi n'akaburungu no kuritorarira kurusha ndakamwereka akajya muri gugu arabigungunira arabibona ndakubwiye ko mu ndwi zibiri iryo tuntu n'ubigira ko ry'i burundi birahari kuri kaminuza nagiye kwiga ko nasanze hari amadirapo y'ibihugu byose kandi nari nahatwawe n'umurundi mugabo yajya ava mu mpunzi yajya ari nk'impunzi mugabo atazi igihugu azi rwose nsanga hari amadirapo y'ibihugu byose uburundi ntayirimo cyangwa kubaza noneho amadirapo ni iki ngo ni ibihugu nino n'uburundi burire ngo uburundi mu ndwi zibiri iyo dirapo yari ihashinze cyangwa avuga ni kandi uburundi ntibuzwi muri rusange ntibuzwi dukeneye ko babumenya ari uko babutumenyeye ko twebwe
ni byiza cyane uwo mwumva ni madame Alphonsine Ndayikengurukiye ku iragizwe rya Amerika muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga madame Ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mu ishyirahamwe rishasha ry'abarundi BDUSA amatora ariko araba ku mbuga ngurukana bumenyi kuvejo uno munsi akazorangira ejo ku munsi wa gatandatu niho turi ko turaganira nawe rero kugira ngo atubwire bimwe mu byo yipfuza kuzorangura muri iri shyirahamwe akatubwira kandi na bimwe mu byo asanzwe azi mu buzima bwa misi yose bw'abarundi hano muri Amerika. Murabizi nkuko bisanzwe ni ikiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika tuje ku mirongo ya telefone turazi benshi muri ko muri hangana duhere kuri Innocent uraho neza mahoro mahoro
yego turashimye
uduhamagaye uri he hama ikibazo n'icyiyumvira
ndagaha mukanyeshe mu gisagara cya Bujumbura yego twumvise ko umugore ariko yitoza yuko azoshikiye aso ato kwamba kurongora iryo shyirahamwe
yifuza kuba umuhanuzi muri iryo shyirahamwe
kwiteka n'ibyo ntakabiko yashaka abagore bashyigikirwe ijana ku ijana mugabo icyo ndabona ko yuko ni kimwe avuze ngo ngo uburundi ngo ntibuhuze kandi tuze buhuze no mu makungu hose ngo aho yagiye kwiga ngo hari amadarapo ngo ariko ibiti ubucyenda siko uburundi yuko buzi hose no mu makungu hose buzi no muri bene hose buzi aho icyo bavuga hose icyo yomeho avuze nariho ari heza niyo ushobora kuvuga uburundi nawe ariko yavukiyemo kandi ariho yakuriye kandi no mu makungu no muri bene hose buzi ubwo ntiyoshoka avuga uburundi nawe kubonaho ariko yitoza arongora iryo shyirahamwe hoho natwe turamushyigikiye tumwifurije gutsinda hama akareka kuvuga uburundi nawe abushoza kandi tuzi no mu makungu hose kandi
ego Innocent nagerageje kumuvugira ndumva ndakeka tabutyojeje ariko reka tumuha akaryo yisigure ariko arasigura ibi ibyo abona hano muri Amerika mu buzima bwa misi yose madame Alphonsine Ndayikengurukiye kuvyo Innocent avuga ko kuri we yumva umengo waryoze Burundi kuvuga yuko butazwi bo kongera ko kumbure ugasobanura neza ibyo washatse kuvuga
ni ukuri murakoze cyane ahubwo Innocent nagomba kumubwira ko inyota mfise yo gukunda igihugu cyanje nicyo gituma aho ngeze mbaza ni idirapo ry'iwacu ririhe ko naje kuhiga kubera iki mutarishinze bagaca baza bakarishinga naryo rikaba mu yandi madrapo jyewe ndi kuvuga gutyo kuko Amerika nije ndayibamwo akaroreraho dusenga mu bazungu bakubadije ngo uvahe mu Burundi ngo Burundi nubwa mbere ndabyumvise baca bagenda kuri karte kurabatiyo ni gato nabigisha n'abanyeshuri mvuze gutyo kuko Uburundi bumenywa n'ibihugu ariko ntibumenywa n'abanyagihugu ndiko ndavuga mu kwego
rw'abanyagihugu kugira ngo nabwo babumenye kuko iyo bajije usanga bazi Tanzania usanga bazi Kenya kuko ari nini ugasanga barazi Rwanda kuko habaye ikanga sikirenga izo za nahandi ugasanga sikirenga rero jewe Alphonse nk'umurundi kazi nivuza ko kira muntu yomenye uburundi binashobotse bakaza kuhavizita bakaharaba muri rusangi nicyo navuze suko ndahanga ndahakunda cyane kandi urumva ko mvuga uburundi gose nuko ndi umurundi kandi nkumva nishimiye kuba ndi umurundi rero nicyo turiko tubabwira bene data reka ndamuha akarorero kamwe twebwe ngaha muri ibi bikorwa nirigwa nkora hari abana badeportwa babatwaye mu Burundi bakagenda barira bavuga ngo jewe navukiye muri Tanzania sinari umurundi nari umutanzania je navukiye muri Congo sinari umurundi bisobanurwa ngo ababyeyi babo baraje nibigeze babagira ko ari abarundi seko bavukiye hanze mugabo ari abarundi nicyo kintu tugomba kwigisha abarundi kugira ngo abarundi bose bamenye ko ari abarundi abana babo babamenyeshe ko ari abarundi tuzoja mu Burundi iwacu kuhakorera cyane kuvizita igihugu cyacu nkuko umujournaliste yambajije ngo abarundi bamwe baragira amahigwe nibyo bamwe baragira amahigwe bagatunga bagatunganirwa mugabo kubera bigumyaho mugabo ubyiyumvamwo n'uyubona soteraza ava mu Burundi gukorerayo nuko Burundi bumurimwe muri rusange na namuremesha tende Burundi kazi kandi numva fier kuba ndu Burundi Imana mwongere umugisha
urakoze cyane kuri cyo nyene Innocent yari yabajije nanje nkanje nk'umurundi kazi yabaye hano muri Amerika imyaka irenga 20 ningahe ico kibazo cuko rimwe na rimwe yugiye ahantu kumva umenga Burundi ntabwo bazi nigitangaje cyane hariho kenshi umuntu agendera haba mu ba Pakistane mu ba Irakien cyanke mu ba mu bihugu bitandukanye ukavuga ati je mva mu Burundi ukavuga ati uru murundi wa mbere menye nahora ndahumva canke ugasanga umenga Burundi nk'igihugu canke nk'abanyagihugu ntibabuze si ibintu bitangaje cyane ego ishiramwe impuzo makungurira rirabuze nk'igihugu kibaho ku isi ariko nk'uko yabivuze ndavyemeje ko nanje biranshikira rimwe na rimwe nkaja ahantu nkumva umenga abantu ntibari bazi Burundi ngo buri hehe ukarinda kubereka kuri ku aho buri ku mugabane wa Afrika kugira ngo bamenye reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi bishu rya Amerika John uraho neza John John turi kumwe
turi kumwe ndakumva
urakoze kwihangana ikibazo canke cyumviye
ndamugize
ndamukumbuye ndamuheruka kera muri Minnesota
John ni John wo muri Iowa hano muri Amerika
ni muri Iowa nawe nyine n'umubanyi duhana rubibe hanyuma ndanezerewe cyane gose kumva mushiki wacu canke mama wacu ariko arahayagize igihugu cy'u Burundi n'ibikorwa byiza akora numvise afise n'ishirahamwe na nawe numvise ishirahamwe atwara mu Burundi nanje n'icyo ntwara rikorera yo bisa n'ibyegeranye hanyuma kucona bonye mu ntangamarara kuri Facebook ingorane abarundi bazi no bahura nazo kabisa ni ingorane nyinshi ubuhoho mbega umuntu asigaye yibaza ati ibintu bimeze gute cyangwa byogenda gute kugira ngo umuntu ariko bosubira ku murongo kuko nk'ubu mutumirwa Alphonse hano muri ayo wacanke mu zindi siteti zose n'abantu benshi bahura n'ingorane ugasanga zo kwawe na leta bwa wewe nk'umukandida ariko aritoza kuba umuhanuzi muri BDI USA je ndashaka kumenya mutegeka hanyuma ikindi naco ni kibazo we ndazi kuba muri Minnesota woba uri kurakora iki kugira ngo mu ma state yose uko ari 50 kw'abarundi buzu yari benshi bitogenda gute kugira ngo mubashikire uko nkonga muri Iowa na shirahamwe na rimwe rikorana na leta canke rikorera mu bindi bisata bihari byo kwegera abarundi bene wabo kugira ngo babe bofashwa canke batore ikintu boshikako cyo kubereka inzira y'ukuri kugira babandanirizeko hanyuma ikindi naco muri ko mukora iki kugwaruka tubyarira ngaha ko abeshi usanga batarana kwitana imyaka 18 sanga bahereye mu gasho sanga batangwe kunwa matabi byo bya bwenge gasanga nta kintu na kimwe bariko barafasha abavyeyi amayisha yabo gasanga namwe yubugesera kubuto nabavyeyi usanga ko bari umvira ati twogira gute kugira ngo tubatorokane basubire mu gihugu hariya nkumbure babure bakore ko yo mukareke gukorerwa mahanga ikindi nacho tutemeza nyako nico wiketse kuvuka kare ugitangura caba papa bashikino ngo bakagarariza gasanga ngo bafashe nabi aba mama aho ndavuga nk'impanuro ati wakipuze nabi iyo ukavuga ati abavyeyi bavuye muri Afrika bashitsino usanga bitoje indero batakujijwe nabe n'abavyeyi babavyaye hariya kuko aba mama nabo nyene bashitsino tubirabire hagufi nabo nyene baravuga ati turi twari kuke kuba twavuye mu Burundi aho dukubitwa aho tugira ante ati hano rero ati kozako turahamagara abapolisi iyo ukivuga uko twari kujana ko uze kuraba ingene ugasubiramo neza mu ntangamarara wahereye ko byari ibyo ntarandiriye ndazi ko mugira ku mwanya ibisigaye nabyo ndibaza ibyo ntoba ntavuze muraza kugira ngo kubibandaniriza ko
urakoze cyane John
nyuma y'ikiganiro muze kumumera inomero ndifuza ko tumenyana ku bicaye n'iryo shyirahamwe rikorerayo mumbure harige usanga twegeranya murakoze
murakoze cyane John urakoze ku ijwi rya Amerika muriko murumviza ikijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga turi kumwe na madame Alphonsine Ndayikengurukiye madame Alphonsine ku bibazo bya John n'ivyumviro
murakoze cyane reka duhere ku kibazo cy'ingo kuko nico yahereye ko nico gikorwa jewe ngora hanini kurusha ibindi n'ingo kugira negera ababyeyi ingene guhindura abana babo bareke kononekara cyane kuko bivanye n'ibikorwa nkora nasanze abana 90% bonunwa n'ababyeyi nakivuze iyo ababyeyi bashamiranye imbere y'abana abana ukububaha guca guhagarara sanga kumbe papa tuka mama bigezino kumbe mama tuka papa bigezino ukatusanga imbero yabo bana kuri abo babyeyi iraheze iyo ako n'akazi nkora kamisi yose nabonye kiki ibyo bintu nicyo gituma twazanye iri shyirahamwe kugira ngo izo ngo tuzegere turabe ko abarundi nk'uko John abivuze turabe ko abarundi bubasha gusubira ku murongo ku rutonde kw'akaranga kacu k'ikirundi kuko abarundi ibyo nzi ntibatamirana abana bariko barabarava ntibatukana abana babo kandi ntibahemera abana umugore ngo yiratire abagabo imbere y'umugabo cyane umugabo nawe yiratira abagore imbere y'umugabo iyo babikoze kenshi n'ubundi ko ndatera ka ababyeyi babyumva icyo kintu bagihagarike kuko nibo hanini bonona abana icyo ni cyambi icya kabiri abana bononwa n'abana baba mu ngo mbi bakaba bari hanyuma abana bacu bakabagira bagenzi iyo babagize abagenzi bituma abo bana bakopya kuri abo bandi ugasanga atangiye gutukana muhira uramubwira ntiyumva umubyeyi akayoberwa iyo bizanana kubera kagakuku umwana arimo icyo manura ababyeyi cya mbere ngaho ni uko kira mubyeyi yicarira umwana wiwe kuko ababyeyi benshi ari igihe umwana amunaniye kumutuka amuvuma ejo umwana wiwe azobura ubuzima abona abana b'abandi baratera imbere kuko ababyeyi babo ntibigeze babavuma wowe icyakoze ni ukubasiba iyo ubasibye uri umubyeyi birabafata rero twigisha ababyeyi egera abana banyu gerageza kubereka imico y'ikirundi gerageza kubigisha no kubabwira ko bagenzi babi babazimiza gerageza kubabwira ko bakeneye kuba bazima nabo niba babwire ko bazoba ba Obama cyangwa abana babyaye kenshi ubibye abana baranezerwa ati kumbe nanjye nubwo umuntu mukuru icyo gihe rero abana ucubegera ntubata urabaha umwanya mukayaga naho ukora urushe ugataha urushe hariho umunsi udakora gerageza icarana abana bawe ubumvirize hari igihe umwana akubwira ati ndakwanga wamubaza utunyamira iki akakikubwira uri umubyeyi tugiheba jyewe abana banje barigeze kumbwira mama wowe urakara kurusha papa sinasubiriye bamwe ngo urakara cyane kurusha papa
chanda mkani mkabu zinda karavana barabibona na chienga baja mkabu chamindula kuhigishu kugira singa lele gerageza kumbika negucho abana bachala vikora gucho ini himi ya kitani nivamzira kongada barabibona beru ngana mumpiriza ti uramunda uranyanga tuvane kute icho gihe birake mkarelo kwege mbujo dufise tuze geringo chane kukichishe umurundi nga chane chane ningo icha kabiri ya buza tabarundi mumasesi yote mirongi tanu ubuti na mirongi tanu ararenga kwa kwa gomba kugira barundi tuti ni mureme iki gikogwa chatangujwe n'abakozi b'Imana barenga mirongi tanda harimo abapisho harimo abarefera pase harimo abapase tutabuza abadiakoni tutabuza abaririmbyi nibo basize inguvu hamwe kandi twarafashe umwanya wo kubisengera turabye n'umuvuduko abantu bafite n'ingene bariko baritoza n'ukuri turabona ko benshi bagiye babimenya turabye n'amasteti tugezeko n'amasteti menshi ni 53 cyangwa ne gutyo kuko baguma bashirako rero tukaba tugeze mu masteti akika 30 urumva ko ari amasteti menshi abantu babyitabiri kubera ko abarundi tugoye kumva ikintu haza ubitahuye buhoro buhoro aronsi wabitahuza akaza kandi benshi bazoturondera kuko tuko turondera ineza y'umurundi wese iyari kugira ngo tube hamwe twongere dufatanye ibyo bibazo ufite ibyamuremereye natwe bituremere muri rusange n'ibyo turiko turagomba gukora turabe ko twogabanya ibibi abarundi bakora nk'uko uyu mukozi w'Imana avuze mu masteti harimo abarundi n'inyugiye harusauta abarundi barabayikiro ni kubera iki ibyo nibyo tugomba rero gufuta tukureho kabisa uzotwumvira turazi ko azojya ku murongo nabaziye ko mfite na experience yo kubyigisha ni nacyo gituma nitoje mu rugo rwego kuko nshaka kwegera imiryango nshaka kwegera abo bana mpora ndabigisha benshi ubu barahindutse n'abakozi b'Imana ahasigaye ndazi ko bizogenda neza ahasigaye ndamusaba imbabazi kuri iki kintu cy'abagabo navuze icy'abagabo kuko ingorane nyinshi iyo abagore bandegeye usanga bambwira intango ingene byagenze ngasanga n'abagabo bifashe nabi bagumye bakara iyo abagabo nabo banyegereye ngo fasha umugore wanjye nabara nicyuvano zobukoze mfasha fasha mwabizi ko kuvana ngaha naho babyirukira murazi ko bibabwirira ingaruka mbi ikomeye kenshi rero mbajije umugabo nkamubaza bivanye n'iby'umugore yabwiye kenshi barabyemera akavuga ate bwana nibyo mugabo sinzosubira ambababire nicyo cyatumye mvuga gutyo suko abagore boroshe oya nabone iyo babaye barumva ko baba babi kubi bagafata decisio rimwe na rimwe badasubira inyuma nabo nibabi rero mbabarire kuba ntavuze ababyeyi rero reka mvuge ni ababyeyi iyo bageze aha kenshi baritwara nabi imana ibongere umugisha
murakoze cyane rwose radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga abarundi bafite ibibazo bitandukanye bamwe baratera imbere abandi bakagira ubuzima butoroshye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahura navyo rero ibyo bibazo umwe mu bakenyezi bifuza gukemura bimwe muri ibyo bibazo ni Madame Alphonsine Ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mwishyirahamwe rishasha ry'abarundi BDUSA niwe tuko turaganira kuri uyu munsi turiko turaganira rero mu gihe bariko baragira amatora y'ukwitoza muri iryo shyirahamwe rishasha rikorera rondera indongozi nshasha amatora yatanguye ejo ku munsi wa kane ariko arabona munsi no ku munsi wa gatandatu ariko arabakumbuga ngurukana bumenyi imbuga ngurukana bumenyi zabo Madame Alphonsine Ndayikengurukiye za kutubwira byinshi kuri ayo matora mu kanya kari imbere
kimukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwaves w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hertz 115 188 na kilo Hertz 113 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mu dukurikirano na 30 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu.
Radio USA ni mugihe karaba amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barundi kugira ngo batore indongo zishasha zabo muri iryo shirahamwe rishasha. Madame Ndayikengurukiye, tugarutse kuri rishirahamwe BD USA rishasha muri ko muragerageza gushira hamwe gutunganya ikibazo cerekeye ubumwe mu makomunote. Ni ikibazo gisanzwe kigoye cyane makomunote atandukanye no mu makomunote y'abarundi ntivyorosha, ari amashira hamwe amwe yagiye aragaruka bitewe n'ibintu bitandukanye. Ikibazo cerekeye ubumwe hagati y'abarundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwiteguriye kugikemura gute? Hari abavuga ati irishira hamwe ni ry'abashigikiye ubutegetsi, irishira hamwe ni ry'abadashigikiye ubutegetsi, irishira kubikemura mute?
Murakoze cyane. Irishira hamwe ikiza kihari nkuko mu bivuze na hari byo muhereje ko ari by'abahutu n'iby'abatutsi, irishira hamwe turashima Imana irimo bose twababwiye ko nabo bakozi b'Imana harimo abahutu harimo abatutsi muri rusange. Abantu batanguye ishyirahamwe ni abantu babona ko turemerewe cyane, twafikiwe n'ibibi byinshi, ageze aho bigarukiraho twebwe tukigirira ubumwe ukwacu. Ahasigaye abari muri Amerika ubwo bumwe ni twabona tubushitse ko ibindi bihugu biturondere birimo abarundi batubaza ati natwe twobikemura gute? Nibyo nyine muri ko muratubaza ingene ubwo bumwe bwobaho. Natwebwe tugiye gutangura iki kintu bamwe twita Tobia twaratanguranye banze kubibomora, bamwe bavuga ngo nta by'abarundi ngaho, iby'abarundi ntibihaguruka n'akare by'amabipa. Baza bazanye inkomezi zo kubisambura, bamwe baje bazanye inkomezi zo kubisambura ari uko badutamika amajambo twobasa gukorera ko twobasa kwisunga, basanga ntibikunda kuko nudura umuntu uwe ngo twisunge ikintu cyawe uri umwe turabyiga tukabishyira hamwe. Rero abo twaragendanye mu nyuma barisokora bonyine bavamo kuko babonye ko ari ikintu kirimo ubumwe bw'intamenwa, kuko twatanguye kugisengera sino kubesha ndimwo mu batanguye kugisengera n'abandi bene data benshi nabo bakozi b'Imana barabayemo mu gusengera iki gikorwa, kuko nta murundi n'umwe yoba ari ngaha muri Amerika atifuza ko abarundi dukwiriye kujya hamwe, kuko kahise kacu twese ni kabi, nta uhiriwe nta n'ugowe, twese turagowe. Rero ko twese twama tugogwa nibaze tujye hamwe turabigene twogira ubwo bumwe, nitwaheza kugira ubwo bumwe tuzorabigene tunatorera umuti w'ingorane twama tugira abarundi, kuko abandi barundi b'ibindi bihugu nibaza kuvoma iwacu bagasanga twararenganye ibyadushikiye, twararenganye ibyatubaye ko twigira hamwe nabo bazogenda iwabo bige. Hari irindi jambo mwavuze ngo bamwe bakorana n'ubutegetsi abandi ntibakorana n'ubutegetsi. Twebwe ibi bintu byacu nagomba kubabwira ko nta bategetsi badutumye, jewe ndi umukozi w'Imana. Ibi bintu kugira bitangure muri Daniel 18 niho byabereye muri 2018 niho twahereye amanama n'amanama no kubwira ko ari jenaronde y'Abarundi. Ndabarondera ndaronka umuntu nawe afite inyota yuko yotuyobora aranabyanka, arambwira ngo tuzobikora mu mwaka uza mu 2019. Ndamubwira nti no, guhamagara abantu biragoye, reka tubitangure niwabitahura nk'uko ndabitahura tuweze turabe ingene tubikora. Nyamuntu atuyoboye uno munsi ambaza ngo n'abarundi hoho tuzobegeranya gute? Ubwo nge ndahejeje kumbwira icyo kintu atambwira ngo ndagitoye ngo reka turondere abakozi b'Imana, turondere abarundi bafite amashyirahamwe tuweze dutangure iki kintu. Nuko twake dukora nsanambwira nti jyewe nzinanye na benshi cyane abakozi b'Imana, reka nzana bonzi mbanze ndabibasobanurire nibabyemera baze, ndondera abaririmbyi, ndondera niko twabigenjeje n'abafite amadiaspora yo mu ntara iwacu, kuko ziruzuye ngaho barazifite zo mu ntara iwabo. Rero turabirondera, turabarondera, turavuga n'ubyumva akaza, udabyumva akaza, bwa bumwe muri ko muravuga twagize akabazo gatonya mu bantu turiko turegeranya nk'akarorero umupasteri umwe yahashika ku rubuga yabona hari umupasteri bakwirintu agacava kubwo nyene mugabo twamurondera akavuga ngo nzoza cyane ngo nsubizako cyatubavuga twatwo turondera ubumwe n'ibyo mwapfuye mu madini bihere mumenye ko muri abarundi umwe wese akwiriye kwigenga muri rusange rero iyi kintu cya BDUSA nta politiki irimwo nta Burundi bwadutumye nta ambasaderi yadutumye abantu bose bariko babyumvira gutya ku muhora wa internet niyo bariko barabinobera nta n'umwe azi ibyo ari byo ibintu twebwe abarundi twagize inyota njyewe icyatumye rero ndondera abarundi nuko narushe nukumviriza ibyo bintu by'abarundi ntagira uwundi muntu amfasha nababajwe n'umuryango umwe umugabo baraye badeporte afite abana benshi
basubije mu gihugu
n'umusore yabuze ikimuvugira yagiye nk'umusore umuryango uri ngaha niyumvira uwo mugore njye nagiye kubana n'abo bana cyangwa nino tugire kominote tugerageze gufasha abarundi bene wacu kuko tuba dufite kominote uwo muntu ntiyari kujabuka rero nicyo niyo nyota nagize kugira turabe ko twafasha n'abarundi nta politiki irimo nta bikorwa na kimwe.
Urakoze cyane madamu, urakoze cyane. Hari abandi ku murongo wa telefoni bifuza kubabaza ibyumvi gushikiriza ibyumviro n'ibibazo ni
ndarukuzira gatanu kuri gatanu nk'uko bisanzwe n'umukozi wa Radio y'u Amerika ambasaderi
ya nuri umukozi w'ijwi rya Amerika Jean Claude uri umukunzi w'ijwi rya Amerika nuri umukozi w'ijwi rya Amerika doga ku ijambo
kubera ko ibiganiro byawe mbikunda kandi maze n'igihe kinini kubikira iyo mvuze ambasaderi mvuze n'umuntu ubakurikira cyane kandi uba ugomba gutanga ibitekerezo bigafasha benshi bakoresha Radio y'u Amerika hano mu Burasirazuba. Niyo mpamvu akenshi abenshi bazi ku izina rya ambasaderi mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Busanda mu kagari ka Cyagudorema ya mbere. By'umwihariko maze gushimira Radio y'u Amerika ibiganiro bya buri munsi n'ikiganiro muri Isanga nacyo ni ikiganiro dukunda cyane nk'abakunzi ba Radio y'u Amerika turya remezo zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Maze nshimire n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ni abavandimwe bacu baturanye kandi dukunda kandi duhorana tunagenderana mu bikorwa byose bya buri munsi. Noneho mutumirwa rwose mwatuzaniye kuri uwo urwego USNA yavuze bibumbiye hamwe ikintu cya mbere nshimye mushimi nk'umukunzi wa Radio y'Amerika ni uko batigeze babahandura mu kugira ngo uwo mujwi bawushyire hamwe bibumbire hamwe muri uwo biteranyije nuko avuze ko amoko yose niko yavuze turi hamwe kandi dufite intego dushaka kugeraho itahungabanya umutekano w'igihugu. Iryo jambo niryo utawumva ko abo n'abandi bari inyuma nabo bashaka kujya ngo twishyire hamwe kugira ngo turebe byinshi twasomura tuhagarire nabo twagira iki duhaze nta n'umwe tuzaheza mu rugero rwego rwose arimo
yego.
Noneho mvuze ko ikindi gitekerezo uri kumva aravuga mu mwaka wa 2018 afite igipimo amaze kugeraho cy'abantu amaze kubona kandi ari kubona ko ari kwitabira ariko ikintu gikorwa kizatanga umusaruro ntabwo cyabura kwitabirwa. Kuva ngo n'ubundi intumbero ariho na bagenzi bafatanyije mu ngeri zose bafite aho bashaka kugana kandi ibintu bikagenda neza mu buryo kuko ni bagenzi bacu nacyo twabifuriza. Kuva ngo iyo mwabatumiye nk'uko tukumva intumbero bariho kandi yubaka kandi yabuyu
ego
nibaze tubakire neyombi.
Urakoze cyane Jean Claude, urakoze cyane rwose.
Ari igikorwa cyiza cyane.
Ego turabishimiye.
Ikintu namubwira nani bacika intege bakomeze n'abandi bari mu nzira bazaza bafatanye kandi igikorwa kigende neza nk'uko abavandimwe bacu.
Ego urakoze cyane rwose, turagushimiye cyane rwose Jean Claude Ngoboka, turagushimiye. Urakoze cyane. Reka duha kanya na Benjamin ku murongo ararindiriye. Benjamin turacyari kumwe?
Turi kumwe.
Amahoro, amahoro.
Amaro neza.
Duga kwijambo.
Ndi gitega i Burundi. Nkagomba gutera intege mu pastori yagombye kugira ibindi byo gufasha Barundi bene yacu bari mu mahanga. Nkabaza n'uringa igitega hari umudame yagize intege yo gufasha abari mu bibazo by'ubukene kugira ngo bashobore kwiyinjiza ngo bagire icyo bashobora kwimarira mu buzima. Ati ishaka kuko akabatera n'inkunga rero na kibazo nagomba kumubaza nabaza yoba afite iyo ntuze iyo ntuze iba yitwa
ngukiyo
kugira ngo dushobore ku bashobore kumenyekana bashobore no kugira ngo bashe kumenya abarundi bagi mahaka urabona ko n'ubu hariho n'abashoboye kuba barahuriza igihugu nabo nyine bari basisara bigatunga bari basisara amajera y'i Burundi batakira mu Burundi bakabafashe ego nagomba no kumutera intege buri mu bakomeze icyo kibazo nari
ifite Benjamin mu majambo make cyane rwose subiramo ikibazo cyawe cya nyuma kuko telefone yagira acika.
Urumva ikibazo ntabwo
Benjamin telefone iri kiramugora gato. Sinzi ko kumbure madame Benjamin subiramo subiramo telefone yawe yongeye gucika subiramo nta kundi Benjamin telefone yawe ntirikira camwe neza ariko madame Alphonse ndayikinguruke niba hari mu byo Benjamin yavuze ushobora kumwishuraho murashobora kuduga ku ijambo.
Murakoze cyane numvise akantu gusa ko gutera inkunga cyangwa ubukene mugabo sinabyumvise neza sinzi ko yabagize kubari ngaha cyangwa ko yoba yabagije kubari mu gihugu mugabo n'umwishura wose nicyo kimwe kubari ngaha buriya hari abantu bakenye kandi bagowa y'ikivumvu basanzwe bari ngaha bamwe bagogwa kuko babuze icyo basobanurira cyane icyo bereka ingene babigenza ugasanga bapfuye umukeno bamwe n'abari mu zabukuru kumbura abana barabataye nabo ntibagishobora gukora cyangwa abandi baragwaye ndaza abantu benshi bazize amatsida barabuze n'abababuranye ngo asiransi zibarihe ari mu nzu barajya urumva ni ibibazo byinshi twebwe rero muri rusange mu giswahili babivuga neza kane ngo umoja ni nguvu nicyo gituma twagombye gushyira ingufu hamwe ikintu kibazo cyose tugikemurire rimwe ikintu ingorane cyose tucyatake urya nimba akenye muri ubu buryo twige ingene twamufasha niba afite umuryango turondere ndabaha akarorero cyewe ishyirahamwe mfite mu Burundi iyo turiko turavuza umuntu kenshi tubanza kuraba by'ukuri ko ari ntaho nikora kubera iki tubanza kubiraba iyo afite umuryango ufite uburyo hari abantu batari wabo kuko batunze ugasanga barabatazi ndakubwiye ukuri turajya kubataka tukababwira tutizana amahera twebwe muri Maranata tuvunze uyu muntu mugabo genda mu mupfuzi yavundiye mu nzu kenshi iyo dusohotse duserutse turishyira hamwe baragira isoni bakaza bakavuza abo bantu nimba dufasha abantu nikora nuko tuba twamwimbye mu muzi tukabona by'ukuri ko ari ntaho nikora kubw'ibyo rero n'umubwira nti nareme ingorane zose nibemera tugashyira ingufu hamwe na kidashoboka byose bizoshoboka.
Ego ibibazo biba bitoroshe rimwe na rimwe harimo n'ibibazo by'uburyo madame uburyo bwo mwishyira mu BDUSA mutegekanya kuzobukura he muri kano kanya muri ko mukora iki kugira ngo mwerekane yuko uburyo kumbure bizokunda.
Aba bantu bose bariko bariyandikisha gutora aba bantu bose bariko baratora n'abantu bumvise akamo kacu twaravuganye ku intango tuzotanga amadolari 200 mugabo turabizi ko bizohinduka bizohindurwa niki nikora mukadushize ingufu hamwe mu kugira ngo dufashanye umuntu acaterere icyatsise kuko nta muntu bazokura mu nzu kandi dufite ingene dushobora kubigenza ngo uwo muntu aronke izabamwo kuko benshi bafite amazu ashobora kuronka n'abamuhindaro n'abamugiririki rero je navugani uburyo naho byo bibyo kujya na bamwe tora tubasuka n'akarorero jewe muri Maranatha harabo dusumira kuko babuze ingene babigenza abandi tukabarangira iyo bajya gutora ibyo kujya byagusa abandi tukabarangira iyo bashobora kujya kuba mu bigo bya leta batariha usigi imiti cyane cyane ya asima duhora tugurira abantu mugabo turabarangira aha ugiye ahinzarira hera ugiye uraronka huba muri rusange nizo ngufu tugomba gushyira hamwe kandi tubikoze gutyo n'amatike ya basi birashoboka ko tuzoyatanga kuko ufite igikorwa nk'icyo hari igihe na leta iguha amatike ya basi ukazura yahabo bakene muri rusange ibibazo dushyire ingufu hamwe kugira ngo na leta ihaguruke idufashe turabe ko twashobora gusomba bene wacu b'abarundi.
Urakoze cyane rwose. Turiko turaja ku musozo w'ikiganiro, watubyiye byinshi cyane byerekeye uri we ishyirahamwe wifuza gukoreramwo. Akajambo ka nyuma rero dusozera, murakoze cyane Madame Alphonsine Ndayikenguruki.
Murakoze cyane. Akajambo ka nyuma, icya mbere ndabashimiye rwose kuba mwadutumiye muri iki gikorane. Muri kuri radio pardon kuri radio ya
urumusenzi koko
ikindi mvuga numiye abarundi bose baba muri etazini nibave mu ntara nibave mu moko nibave mu mitumba nibave mu gatimbiri nibaze dushira ingufu hamwe kuko iki kintu ni cyatwese kuko iyo kitaba cyatwese nitwari kugishira kuri internet ngo abantu bose basome n'amategeko ibintu byose babira nibaze dushira ingufu hamwe abarundi turi muri leta zimwe naho twoterera rumwe rumwe twofata abantu basanzwe bari mu bibazo bari ngaha anya muri leta zunze ubumwe za Amerika rero jewe ntumiriye abarundi bose kaze muri BDUSA mubyirabire mubyiyumvirize abafite ubwenge nibaze abafite imigambi nibaze ntakari nta mupaka dufite dutumira umuntu wese afite icyo yoterera ari ibyiyumviro ari uburyo cyangwa umugambi turabahamagaye nibaze dukeneye ko abarundi natwe ngaha tuzomenyekana nk'uko ayandi moko yose yamenyekanye muri leta akamenyekana aho mukera tugasanga natwe turafite umurundi muri politike n'ibyo turiko turarondera turondere natwe umuvugizi iyo tuvugira rero nibaze abo barundi bize nibaze dushyire ingufu hamwe murakoze numva aricyo novuga abarundi nibaze dukorane.
Urakoze cyane rwose. Ni Madame Alphonsine Ndayikenguruki ariko aritoza mu ishyirahamwe BDUSA hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi, abamfashije mu buga bw'ivyuma na Jeffrey Mutagoma yamfashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabararike mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku Ijwi ry'Amerika. Ndabifurije weekend nziza, mukomere.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Turamushimiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka aje kudushikiriza ikiganiro muri sanga. Muri neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Frederic Nkurikije ugiye kubashikiriza cyama kiramwe mu makuru avugwa muri iki gihe. Amakuru tuyatanguriye mu Burundi naho uyu munsi kuwa gatanu umurwi